Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki 12 y'ukwezi kwa kane, mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Toraje Demirset aha mu ngambi y'umusasa bamaze kutwara ingo 200 gusa mu bihumbi indwi dufise ngaha mu Burundi. Tuko turasaba gusa yuko tubona leta ya Kongo bigiye neza tukagaruka, kubera ibindi byo kunywa baduhenda henda buzima dufise, tufise ubuzima bwana bicyane.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu ikampi ya Musasa mu Burundi, avuga bimwe mu bibazo birangabiye izo mpunzi muri iki gihe zisaba kwimurirwa mu kindi gihugu. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye itegurwa ry'amatora kamarampaka atekanijwe mu kwezi kwa gatanu, hamwe n'inkuru yerekeye umukenyezi yibuka ukuntu yafashwe ku nguvu igihe cy'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloisa Bigirimana. Mwaramutse neza Aloisa, umwanya ni wawe.
Rakoze Frederico tiyahere mu gihugu kibanyi. Urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo rwariyunze mu ntumbero yo kuyamiriza umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora, hamwe n'imashine zawo zo gutora uwo murwi nyene utekanya kuzokoresha amatora yo kwigenekereza rya 2023 mu kwezi kwa 12. Mu rwandiko bateye ko umukono ejo ku munsi wa gatatu i Kinshasa, abakuru b'imigambwe itanu harimo na Felix Tshisekedi hamaze kumenyesha ko azo kwitoza muri ayo matora, bararahira bakarengwa ko batemera imashine umurwi w'amatora ugomba kuzokoresha kugira zizosohore amakarata y'amatora. Izo mashine zakozwe na sosiyete yo muri Korea y'Epfo yitwa Miru System, kandi komisiyo y'amatora muri ico gihugu cha Korea y'Epfo hamwe na ambasade yacho i Kinshasa barahakana ko batazi ivyizo mashini. Abatavuga rumwe na leta ya Kongo basaba leta ya Korea y'Epfo guhagarika amasezerano yo kugura izo mashini hagati y'umurwi Seni wo muri RDC hamwe n'iyo sosiyete Miru yo muri Korea y'Epfo. Papa Francisco numungere wa Kiliziya Katolika aremeza ko yakoze ikosha rikomeye kukuntu yabyifashemwo ku kibazo cy'umupadiri muri Shiri yagirizwa inyifato zitabereye z'ubusambanyi. Ibyo yabishikirije mu rwete yandikiye abepiskopi muri ico gihugu abamenyesha ko ababaye cyane kandi amaramaye n'ivyabaye. Muri urwo rwete rwashyizwe ahabona ejo ku munsi wa gatatu na Vatikano, Papa Francis yabwiye abo bepiskopi ko agiye gutunganya inama yihutirwa mu ndwi ziri imbere kugira bavugane kuri ico kibazo. Uwo mutegetsi wa Ekleziya Katolika yatumiye kandi abakorewe ayo mabi gushika i Roma mu Butaliyano kugira abasabe imbabazi amaso mu yandi. Mwamenya ko igihe yagira urugendo muri Shiri mu kwezi kwa mbere, Papa Francis ntiyahaye agaciro ibirego byashikirijwe n'abanyagihugu bavuga ko basambanijwe n'umwepiskopi Juan Barros wo muri icyo gihugu cya Shiri. Ambasadere w'Uburusiya muri Libani yatangaje ko igisirikare cyabo kizokoresha misile zose Amerika izorasa, kizokorora murambabarira misile zose Amerika izorasa. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamusubije akoresheje urubuga rwiwe rwa Twitter ati, ntimwari mukwiye gushyigikira inyamaswa iryoherwa no kwicisha abanyagihugu ibigwanisho by'ubumara. Mwari mukwiye kwitegura misile kuko zizoza inyamaswa, niko Perezida Trump yise umukuru w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad. Inyuma yaho abanyagihugu bagera kuri 40 bishwe n'ivy'amakunga avuga ko bazize ibirwanisho by'ubumara ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye by'inshuti zayo barega leta ya Syria ko ariyo yabishe, nayo Syria n'Uburusiya bo barabihakana. Ejo kwa gatatu Perezida Trump yatangaje ko azorasa muri Syria. Umuvugizi wa Presidence y'Uburusiya nawe Dmitri Peskov yavuze ko ibihugu byose bifise uruhara muri Syria byari bikwiye gucisha bugufi kugira ntivyatse umuriro mu karere kose. Kuri ico kibazo nyene umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yasabye ibihugu bitanu ntahigayezwa mu nama ijejwe umutekano ku isi kwirinda gukora ico cyose cyotuma ibintu muri Siriya biyangara. Guterres yabwiye ejo ku munsi wa gatatu abo ambasaderi ba Leta Zunze za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza ko ahagaritswe umutima n'ivyuka vy'umara bibandanya bikoreshwa muri Siriya. Avuga kandi ko ababajwe n'uko gushika ubu inama yawo nijejwe umutekano ku isi itarumvikana ku kwemeza itegeko ryo gushiraho umurwi utohoza kuri ivyo byagirizwa Siriya. Yabibukije kandi ko utwigoro twose twokorwa twubahiriza tubwirizwa kugana ku guhagarika imibabaro abanyesiriya babayemwo ibihe birebire. Aha muri Leta Zunze Amerika umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan ntazosubira kwitoza mu kwezi kw'icumi na kumwe. Ivyo rero birateye amakenga bahurikiye mu mugambwe w'abarepublikani bavuga ko bizotuma batazosubira kuronka igitigiri kinini mu nama nshingamateka. Mu kiganiro yahaye amenshi makuru ejo ku munsi wa gatatu, Paul Ryan yatangaje ko agiye gufata akaruhuko ko mu zabukuru inyuma y'amezi atari make yaraheze ayo makuru anugwa. Uwo mutegetsi aserukira Leta ya Wisconsin yatanguye ku mukuru w'inama nshingamateka mu mwaka w'2015, akaba yatanguye gukorera inama nshingamateka mu mwaka w'1999.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mugusozera urugendo rwiwe mu Burundi, Filippo Grandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi ku isi HCR yagendeye impunzi z'abanyekongo ziri mu ikampi ya Musasa muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Burundi.
Filippo Grandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi ku isi HCR yagendeye ikambi impunzi z'abanyekongo iharanira demokrasi kuri uyu wa gatatu ya Musasa. Yagendeye impunzi zifite ibibazo byinshi zifuza ko HCR ikemura. Muri ibyo bibazo ikijyanye n'ifungurwa kiza ku isonga
bo turonga idolare menga ni dolare 10 mu 2018 by'amarundi ugupokera tupokera nabi cyane. Ibiro baduhereza byifu batazanye yobo badupokeza ibiro 10 ku muto w'umuntu ku kwezi. Vraiment ibintu bigoye cyane, bigoye cyane.
Ni kuvuga baduha 7 kilo ifu, 3 kilo y'ibiragi n'itupanimo y'amavuta. Umve rero tuvuze par TF1, taifa familiale. Umuntu umwe aronga 7 kilo, none iyo 7 kilo vraiment ubushikana ku kwezi.
Ikibazo cy'ifungurwa ni ikibazo kijyana n'ishamagara y'abantu.
Sate ngaha ku bitaro vraiment ntibigenda neza. Ugiye kwivuza uko uravuga ati ndiko ndariwa munda baguha de paracetamol. Uvuze ko ati ndagwaye umutwe baguha paracetamol. Ntibarenza paracetamol zibiri. Ngaha urabona ko amaze kwaduka malaria nyinshi na gripe epidemia yabaye nyinshi. Hari ko utagize ubundi bugiye ukagenda gusaba ajya ku masanganzira ngusumbanye akagufasa amafaranga ukagenda kuyendera imiti hariya. Vraiment aha tuba nabi cyane kandi n'abana benshi bako barafa hejuru ko kubura imiti.
Izo mpunzi ziharugwa mu 2008 zivuga ko haciye imyaka 3 zitaronka ibikoresho vyo mu nzu. Ikizuku cyo kukinjika ibifungurwa bike baronka kikaba kidakwiye. Abanyekongo iharanira demokarasi bahawe ubuhungiro mu Burundi bavuga ko nibikogwa byo guhabwa igihugu kigira gatatu co bakira bitariko bigenda neza.
Vraiment imyaka tufise toraje 2007 aha mu ngambi y'Imusasa n'ubu 2007 baratubwiye yuko ngo kriteria yaraje ngo bajye abantu bamaze kumara imyaka myinshi batazogaruka muri Kongo kuba dukorera badukorera nabi. Ku myaka tufise ngaha kuri iyo myaka gihe kriteria yinji bamaze kutwara ingo 20 gusa mu 1000 indwe dufise ngaha mu Burundi. Turiko turasaba gusa yuko tubona Leta ya Kongo bigiye neza tukagaruka kubera ibintu byo kunywa baduhenda henda buzima tufise ubuzima bwana bicyane.
Umuyobozi mukuru wa HCR avuga ko yazanwe no gushimira igihugu cyabakiriye no gutera kamo abatanga ifashanyo kugira babandanye bongereza.
C'est une opportunité pour moi de remercier le gouvernement du Burundi
nakajyo keza kuri jewe ko gushimira leta y'u Burundi iyo yahaye ubuhungiro impunzi z'abanyekongo kuva kera nkashimira abarundi ubwabo bemera gusangira nabo uburyo buke buhari nkanashimira n'abadufasha ndabitsa ko imfashanyo zitegerezwa kubandanya kandi zikongerezwa kubera ibikenewe byihuta
doit continuer, doit même augmenter parce que les besoins sont très urgents.
Filippo Grandi yemeye ko bagiye gufasha kugira impunzi zishobore gukora ibikorwa bizibeshaho zitazeye inze ku mfashanyo ya buri gihe.
Et il faut vraiment aussi penser plus davantage à l'autonomisation des réfugiés. Ces réfugiés
ne kwiyumvira gufasha impunzi kwibako. Izo mpunzi nizishobora kubeshwaho no kwamaze iteze amashi no kubigisha imyuga bagahimirizwa kwironderera ubuzi. Turi kumwe n'abafasha mu rambere nkuko bisanzwe na leta y'u Burundi irimwo kugira dufashe izo mpunzi gushikaho zizotahukira iwabo. Uhagarariye ku isi ishyiramo impuzamakungu riraba iby'impunzi avuga ko kuronka igihugu kigira gatatu cakira impunzi uno munsi bitoroshe.
Transférer des réfugiés d'un pays d'asile comme le Burundi par exemple à un deuxième pays d'asile
kurungika impunzi mu gihugu cya gatatu nka leta zunze ubumwe za Amerika na Canada ni imwe mu nyishu Burundi ikibazo cy'impunzi ariko ikarukira hafi. Iyumvire namwe mu mwaka uheze iyo nyishu yakoze ku bice biri munsi ya 30% by'impunzi ziba mu Burundi. Ibibanza biharuye ni nk'uko atabiki hari tuzobandanya tugerageza kugira bishoboke ko bikenewe cyane ku bandi inyishu no kwironderera ngaha mu kurindira ko guhunguka ariyo nyishu irama bishoboka.
Sinon le rapatriement qui est la solution la meilleure pour tous les réfugiés.
Mugusozera urugendo rwiwe Filippo Grandi yaciye ku mutumba wa Higiro muri komine ya Gasogo y'intara ya Muyinga. Kuri uyu mutumba yagendeye abaheruka guhunguka kugushaka kwabo bavuye mu gihugu cya Tanzania. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Abahinga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko abakobwa n'abagore bafashwe ku nguvu mu gihe cya genocide bakwiye gufashwa bimwe by'akarorero. Abo bahinga baremeza ko gufatwa ku nguvu bisigira uwabikorewe igikomere kitarangira. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Gufatwa ku ngufu ni imwe mu ntwaro yakoreshejwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abagore n'abakobwa bahuye n'ayo mahano kugeza n'ubu bavuga ko batajya bibagirwa ayo mahano yabakorewe. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika tutashatse kuvuga amazina yabo aho batuye mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ibanga ryabo baravuga inzira y'umusaraba banyuzemo.
Nashidutse mfite inda ariko ubwo mu mayiri uko twazaga niko twageraga ku mabariyeri badufata tubohozwa inzira yose.
Kumva nubwo tuvuga Viore yakoranwe ubugome bwinshi naga ari wa muntu wagushyiraga hariya nk'umugabo n'umugore ngo mugiye kuryama, ariko uko n'umuntu yamaze kwica muryango wawe yishe umugabo n'abana arangiza kugira ati nicyo kintu kibi cyaduhangayikishije niyo mpamvu nabwiye aba bantu muri association nange nige mbahagarariye ndabwirantire umukomere mubivuge kandi abenshi banduyemo sida niyo mwumva abantu baratubohoje mugira ngo bati abaturyamisha reka reka abantu bapfuye urupfu rwanabo kwa gacinyaguro.
Abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bemeza ko umuntu wafashwe ku ngufu akwiye gufashwa mu buryo bw'umwihariko. Mukamana Delite impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe ukorera mu muryango Never Again Rwanda avuga ko bahuye n'aka kaga bakwiye kurindwa no gushyigikirwa by'umwihariko.
Ni abantu baba bafite navuga ngo ni agahinda k'inkubirane bafite iby'abandi bahuye nabyo bapfushije imiryango bapfuye n'ibindi byago bongererwaho no gufatwa ku ngufu. Bamwe banabyaramo n'abana ni ibibazo rero by'uruhurirane nibaza ko bo baba bakwiye kwitabwaho by'umwihariko. Bisaba rero ko ahantu azavugira ari ahamurundarunda ntongere kumugirira ubwambure kuko ntabwo umuntu abivugira ahabonye akwiye kuba afite aho abivugira hamurundarunda hamufasha kumva arinzwe afite umutekano ashobora afite ababwira bamwumva. Abenshi rero ushobora gusanga bivuga uyu munsi ejo akumva ntibyari ngombwa kubera ahantu amaze kugera bamushyize ku kinyamakuru bamushyize mu itangazamakuru arabivana hati. Noneho tukongeraho n'ikindi ko atari we wenyine bireba umwana ubona nyina wagiye kuvuga ko yamubyaye barafashe ko ku ngufu nawe n'ubuzima bwe buramureba.
Nubwo hashize imyaka 24 genocide ihagaritswe abafashwe ku ngufu bemeza ko nubi ingaruka bakibana nazo.
Njyewe genocide irangira mu Batutsi sinabagamo narakwegera guriwe bakumva ko nabyaranye n'umuhutu bakumva ko amabanga yanyu nyashyira aba bahutu kage simbazi. Nono nagaruka mu bahutu naho baturiya kwa kanaka twakoreye biriya twabana na kanaka nkabura hose umwana wanje bicahombye yibuzi wabo ari buri wacu nticahombye nyine na leta kae ntiyamwemeraga
wamuhamagaraga icyahombye
narabimubwira
abantu bakobwa benshi banze kubivuga abanze kubivuga bashyize toruma kandi abenshi banduyemo sida iyo mbyibutse mita numva ntinyo umugabo nkumva sena namukumbuye
kamana date inzobere mu myitwarire n'imitekerereze ya muntu avuga ko umuntu afashwe ku ngufu arangwa no kugira gahinda gakabije akagaragarwaho nihungabana kamana gatanga inama ku muntu wahuye nako kaga akwiye kwegerwa ndetse akongererwa urukundo ariko akavuga ko aba bantu bakeneye ko ibyabakorewe bivugwa ariko bitabashize ku gasozi
bakibuka ko ejo abantu buzima bwabo buzakomeza bakibuka ko abo bantu ejo bafite abazabakomokaho bakibuka ko badakwiye kwambika ubusaho ngaho guko azagira buzukura ariko rimwe na rimwe kubera ko abantu batabisobanukiwe hari igihe batabungabungirwa uwo mutekano kuko asumuta n'ubwuri umunyamakuru icyo ukeneye si uko njyewe nkubwira ngo ngewe radorite baramfata icyo ukeneye ni ukuvuga ngo hari x wafashwe bimugiraho ingaruka ariko uribaza nk'umwana w'umukobwa wafashwe uyu munsi akaba yarashatse urugo kujya kubwira umugabo we niba atarigeze yimubwira arabivuga
hari icyo bita voyeurisme gushaka kurunguruka hatari ngombwa umuntu avuga ngo n'urise ngo ubwo byagenze gute umuntu yakubwiye ngo barambohoza cyangwa asaka kubwira ati tugeze ahantu ntamibare igaragaza uko bafashwe ku ngufu bangana mu gihugu hose ariko ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2013 n'umuryango wavega gahozo wita ku bapfakazi ba jenoside ugaragaza ko abagore n'abakobwa bangana n'ibihumbi 279 bafashwe ku ngufu bakabyara abana bangana n'igihumbi 112 Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bamwe muri ba rwiyemeza mirimo baragiriza akarere ka Rubavu kubasaba ikiguzi kugira ngo bishurwe. Iyo banse gutanga ruswa baramburwa. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Ganza mu Nyamagana.
Ikibazo kiri mu karere ka Rubavu rero ni ibibazo byinshi. Ntabwo wabibara ngo nguzakora urutondo bivemo ni kayashira wakwandika igashira.
N'umwe muri ba rwiyemeza mirimo ukorera mu karere ka Rubavu. Avuga ku ruhuri rw'ibibazo bahura nabyo mu kubahiriza amasezerano y'amasoko baba baratsindiye biciye mu ipiganwa. Avuga ko bitoroshye na gato kurangiza isoko neza mu gihe ubusabwa kugabana amafaranga na bamwe mu bakozi b'akarere cyane cyane abafite aho bahurira no kwishyurwa kwa rwiyemeza mirimo.
Mu karere ka Rubavu ufite nk'isoko bisaba kugira ngo bajye bagutumizaho kugira ngo uzane ibintu. Iyo umuntu urabigutuma adafitemo inyungu ntabwo abikora kandi noneho wabona udufaranga bagahera ku muntu nk'uwa mbere ugasanga ko nawe uraye kugusaba amafaranga kugeza hejuru ku rwego rw'aherwa umuntu urakanda buto kugira ngo gasohoke ugasanga noneho ari 100,000 uriyemo nk'ibihumbi 10 ukaburamo na za soro
urya soko usukaba ukishoboye kurikora
niyo mpamvu amasoko menshi usanga yarananiranye ubu barihaye ngo arikore akarihagarikira hagati kuko yabuze ubushobozi bwo kurikora cyangwa amafaranga yariwe agashya
byakubayeho nawe
ngewe hari ibyo mfite ariko iyo urebye usanga nk'umwaka ugiye gushira nta kintu rimariye kandi naratsinde nahishemo n'amafaranga
utayatanze we ntiyishyurwa ari nabyo bituma bamwe bananirwa guhemba abakozi bakoresheje bagahindukira bakabarega ku karere kandi ariko nyirabayazana nk'ubuyobozi bwa Vision Jeunesse Nouvelle ikipe y'umupira w'amaguru iri mu cyiciro cya kabiri mu Rwanda nabwo bushinja akarere ka Rubavu kuyambura miliyoni zigera kuri 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu masezerano yashyizweho umukono ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11/2015 Ijwi rya Amerika rifitiye kopi avuga ko ekipe ya Etincelles imaze kubiganiraho n'ubuyobozi bw'akarere nk'umuterankunga wayo wihariye igiranye amasezerano na Vision Jeunesse Nouvelle ikagiha Etincelles abakinnyi bose yifuza. Etincelles yagombaga guha Vision Jeunesse Nouvelle miliyoni enye mu ntangiriro za buri mwaka w'amarushanwa y'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu byumvikana ko yagombaga gutangwa n'akarere ka Rubavu. Aya masezerano asinyweho na ba perezida b'amakipe yombi ndetse n'uwari umuyobozi w'akarere ka Rubavu sinamenye Jeremy waje kwigura ku buyobozi bw'akarere mu mwaka ushize. Frere Gabriel Lozo, perezida wa Vision Jeunesse Nouvelle, avuga ko akarere kabateje igihombo gikomeye kuko kutubahiriza amasezerano bagiranye.
Dans l'année 2016-2017, ils ont pris 4 joueurs, ils nous ont donné 1 million seulement.
Mu mwaka wa 2016-2017 twabahaye abakinnyi 4 batugomba miliyoni 12 ariko bamaze kuduha miliyoni 1 gusa kuva twasinya amasezerano. Muri uno mwaka nabwo twabahaye umukinnyi ariko ntibatwishyuye. Ntekereza ko Etincelles ihabwa amafaranga menshi n'akarere nubwo ntayaza umubare ariko twe nta namake baduha no kubakinnyi twirereye kandi mu buryo duteguramo abakinnyi nta wundi muterankunga dufite. Icyakora perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rubavu bwana Lambert Dushimimana avuga ko atahamya amakuru y'uko ba rwiyemezamirimo basabwa amafaranga mu buryo bushishitse ngo bakunde bishyurwe ariko ko bibaye bibaho cyaba ari cyaha gikwiye kujyanwa mu butabera.
Icyo sinahamya ko ari byo kuko nge nigeze kubonana nabo, icyo kibazo ntibakimbwiye, ariko gihari cyaba ari ikibazo gikomeye, kandi icyo ngicyo ni ikibazo kigomba kujya no muri polisi. No kuvuga ngo niba rwiyemezamirimo afite ibyo agomba gukora akagomba kugabana n'umukozi w'akarere ayo mafaranga, cyaba ari ikibazo gikomeye. Simpamya ko ari byo, ariko kiramutse kibaye aricyo cyaba ari ikibazo gikomeye tugomba gushyikiriza polisi. Aho
ubuyobozi bw'intara y'Uburengerazuba bwo buvuga ko bwahagurukiye uturere tutishyura ba rwiyemezamirimo baba barangije neza akazi bapiganiye, kandi ko butazihanganira hagaragara imikorere mibi nk'iyo. Bwana Alphonse Munyantwari niwe guverineri w'intara.
Ku bijyanye n'ikibazo cya ba rwiyemezamirimo, niba yarakoze akazi akakarangiza, kubera ko ntabwo twazabyihanganira, iyo ni serivisi mbi. Kuko niba umuntu yakukoreye akazi ukajya kureba ukemera yuko ibyo yagomba kugukorera yabigukoreye uko mwabisezeranye, kandi ukaba ufite amafaranga yo kumwishyura, kutamwishyura ubwo ngubwo twashakiramo ruswa, twashakiramo serivisi mbi, twashakiramo ibintu bitari byiza. Kuko umuntu warashimye akazi yagukoreye ukaba ufite amafaranga yo kumwishyura, nta mpamvu n'imwe yasobanuka yo kutamwishyura. Turumva rero turaza kubihagurukira dukurikirane, ariko abakozi bakoraga batya nabo babihanirwa. Kuko nari mbivuze, kuba washimye akazi yagukoreye ufite amafaranga yo kumwishyura n'umwishyure, ubwo nakekeramo ruswa, nakekeramo ubunebwe, nakekeramo serivisi mbi. Ibyo umuntu yakekamo byose byaba ari ibintu bibi gusa.
Abikorera bo mu karere ka Rubavu bakunze gutunga gatoka karere mu bihe bitandukanye. Ba rwiyemezamirimo hari aho bagiye bifata ntibapiganira amasoko atangwa n'akarere, bavuga ko gafite amanota mabi mu bijyanye no kwishyura ba rwiyemezamirimo bitewe n'imikorere mibi y'abagize akanama gashinzwe amasoko mu karere. Ni ibibazo kandi bigaragara no mu tundi turere tumwe na tumwe hirya no hino mu gihugu, aho usanga abaturage barira ko bambuwe na ba rwiyemezamirimo babakoresheje ntibabishyure, kuko na buturere twabahaye amasoko tutabishyuye. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji w'intwari yo hagati mu Burundi aributsa abarundi ko abanyapolitike bazoba bafise uburenganzira bwo kwigisha gutora ego canke oya ku vyerekeye bwirizwa shingiro ico gihe kigeze, kandi ko ata n'umwe azoba afise uburenganzira bwo kubibabuza. Yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu nama n'abarongoye imigambwe, inama iba inyuma ya buri mezi atatu. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Iyo nama hagati y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko yashingiye ahanini ku myiteguro y'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije. Ibibazo si bike ku barongoye imigambwe muri ino minsi yimirije amatora. Muri byo harimo nimba leta izofasha abahagarariye imigambwe gushika ku rubuga. Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu ari mu babajije icyo kibazo.
Iyi referendum burya nitora muganitora mu migambwe tutari tuzi neza aho rizobera. Imigambwe yose ntinganya uburyo twagira tubaze yuko ministre w'intere icyo kibazo tokibaza muri leta uko bashobora korohereza imigambwe kugira ngo ishobore kuja kugira iyo kampanye bafise uburyo na bukenya, hanyuma inyishu bazoheza bakamuha azoheze niyasura kudutumako azoyidushikirize naho iminsi ari mike.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye arongoye ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu natanga inyishu itomoye kuri icyo kibazo, afatiye ku kuntu itegeko rigenga iby'imfashanyo za leta ku migambwe rivuga.
Nivyo, itegeko rigenga ivyo gufasha imigambwe rirabivuga ko leta ishobora gufasha imigambwe haba mu itunganywa ryayo canke muri kampanye. Mu Gifaransa bavuga peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Iteko rivuga uko muri somye muca mwumva ibishoboka n'ibidashoboka, uretse yuko ibindi bisomye muri constitution article 84 legislateur yakoresheje peu yanga kuvuga ati doit kubera yarazi neza ko bishobora kudakunda. Naho rero sinshaka kukirandira ko kuko murashaka kugisoma namwe mukaraba le contenu de la disposition, hanyuma tukazoheza natwe tukagenda muri iyo esprit nyene tukabaza ubushikiranganji bw'igihugu cya leta.
Abo barongoye imigambwe basanga muri seni bari bagiye gutomora umwambaro abaziyamamariza amatora y'ibwirizwa shingiro bazoba bitwaje. Kuri ico kibazo Prosper Ntagwamiye ajejwe kumenyesha amakuru mu mugwi seni yari yitavyo nama yatanze inyishu ashikiriza ko bazoba bambaye impuzu z'amabara aranga imigambwe barimwo.
Kamwe k'imyambaro murari kuri kwambara vos insignes. Article 25 ya code electoral il est clair là-dessus. Nous avons obtenu qu'on a un bagenga muri kampanye bavuga ati umugambwe kanaka ushigikiye iki cyangwa kiriya birareku muri iyo minsi 14
uruhara rw'abarongo ya mashengero mu myamamazo nako nyine rwabajijwe na bamwe mu banyamigambwe Félicien du Burundi n'umusende DDD anarongoye ihuriro ry'imigambwe
ikibazo ngomba kubaza nikijanye n'ama église j'anticipe un peu naho hataragera mbega abanyamashengero mu mashengero bazovuga bazobwira abakristo gutora ego canke oya canke bizobera ande hors des églises
komiseri ajejwe ivyo kumenyesha makuru muri seni atanga inyishi tomoye kuri ico kibazo
ikindi naco ngirana niki cama église église muve nka muvyumvise nibisure ku budide kubatera gapfungu église ni apolitique ni apolitique nta consigne de vote irekuriwe kuvuga ari shengero muga mushikiranganje araza kubinonosura desi no giteba ko eglise ni ya politike naco ibire kuriwe
kwiyamamariza ibwirizwa nshengiro bitegekanijwe gutangura kwigenekerezo rya mbere birangire kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2018 eka nabazitaba iyo myiyamamazo bakazo babafise uburenganzira bwo kwigisha ego canke oya ataho bakomakoma nkuko bivugwa n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika
umuyobozi w'ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID ambassador Mark Green na Minisitiri w'Iterambere Mpuzamahanga w'Ubwongereza Penny Mordaunt batangaje bwa mbere na mbere mu mateka ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri 2018 umushinga w'igitangaza Humanitarian Grand Challenge wo kugoboka abari mu kaga witwa Creating Hope in Conflict no kuvuga gutanga icyizere mu bihe by'intambara uyu mushinga uhuriweho na guverinoma z'ibihugu bitandukanye ugamije gushishikaza abantu bafite ibitekerezo byo guhanga imigambi mishya ahariho hose ku isi mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abanyantege nke n'abari ahantu hagoye kugera mu bihe by'intambara uzagira ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 15 muri iyi myaka 5 iri imbere ugenewe abikorera ku giti cyabo bashobora kugeza ku bari mu kaga amazi meza n'ibijyana n'isuku ibirebana n'ingufu nko kubamurikira no guteka amakuru ashobora kubafasha mu birebana n'ibyihutirwa mu buzima bwabo iby'ubuvuzi n'imiti n'ibindi nkenerwa byose bifasha abazahajwe n'intambara abantu bagera kuri miliyoni 136 bo mu bihugu 25 bitandukanye bakeneye imfashanyo za vuba nyamara kimwe ku ijana kitanagezeho neza mu mfashanyo z'ubu nicyo cyonyine gishyirwa mu byo guhanga ibintu bishyashya. Humanitarian Grand Challenge iteganya gutera inkunga igera ku madolari 250,000 imishinga iri hagati y'icumi na 15 yo gutanga imbuto zo guhinga n'indi nkunga igera ku madolari 1,000,000 imishinga iri hagati y'ibiri n'ine yo guhindura no gutunganya neza ibintu bisaruwe no guha ingufu zirambye ibisubizo byerekanye impinduka koko uyu mushinga ni wa 10 wo mu bwoko bwa Grand Challenge utewe inkunga na USAID n'abafatanyabikorwa bayo kugeza ubu batanze inkunga y'amafaranga n'inama ifite agaciro k'amadolari arenga miliyoni 500 ku bantu bahanze ibishya barenga 450 mu bihugu 70 bitandukanye leta zunze ubumwe za Amerika ifite ishema ryo gukorana n'Ubwongereza abafatanyabikorwa mpuzamahanga banyuranye n'abahanga ibishya ku isi yose mu rugamba rukomeye rwo kurengera ubuzima bw'abantu bari mu kaga k'intambara
iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika njuti mwese mukundi radio hejuru ya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.